Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika ndi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Nshuti bavandimwe turi kumwe mwaramukanye Imana. Hano i Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi huyo bakanya. Abanyarwanda bari barahungiye muri Kongo bakomeje gutahuka.
Tukongera tukabwirirwa tukaburara. Batwimye ibiryo ngo turi abanyarwanda.
Ubuzima bwa tubayeho nyine kari ubw'ishyamba n'intambara.
Kavukire yanjye ndi umukongomani wuzuye niko nabashakiye.
Abo ni bamwe muri zo mpunzi z'abanyarwanda baheruka gutahuka mu Rwanda bava muri Kongo, ubu bacumbikiwe mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu mwanya, ni nyuma y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru muragezwaho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wabonye bucya?
Kakeye Ejini ndamutse nabo tuzindukanye turahera muri Leta Zunze za Amerika. Umukuru w'umurwi w'abarepublikane muri Sena ya Amerika, Mitch McConnell, yashikirije ko abarepublikane batashize ku ruhande icyumviro cyo gutuma ko ivyabona mu mburano ku vyaha vyagirizwa Perezida Donald Trump. Mu ndwi iheze, umukuru w'abarepublikane yari yaranse icyifuzo cyatanzwe n'umukuru w'inkehwa z'abademokrate muri Sena, Chuck Schumer, cyo gutuma ko abategetsi bane bo muri leta ya Trump gushikiriza ibyo bazi muri izo mburano. Abo bategetsi barimo wahoze ari umujyanama mu by'umutekano mu gihugu John Bolton, hamwe n'umunyamabanga mukuru mu biro bya perezida Mick Mulvaney. Abo bategetsi baranse no kwitaba inama nshingamateka mu gihe yariko irarondera kumenya ibyaha Trump yoba yarakoze. Perezida Trump yagirizwa n'inama nshingamateka gukoresha umwanya wiwe w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite no kutorohereza ibikorwa by'abashingamateka bariko baramutohoza ko. Igihugu cya Leta Zunze za Amerika cyaratumye ko ambasaderi wacyo muri Zambia, ni nyuma yaho perezida w'icyo gihugu asabiye ko uwo mudiplomate avanwa muri ayo mabanga kubwo kunebagura ifungwa ry'abagabo babiri babana bahuje ibitsina, nk'uko amakuru ava muri iyo ambasade yabishikirije ryo ku munsi wa mbere. Ambasaderi Daniel Fute yiyamirijwe inyuma yaho avugiye ko ahangayikishijwe n'abagabo babiri baciriwe gufungwa imyaka 15. Ambasaderi Fute yonge asaba leta ya Zambia gusubiramwo amategeko yise ko avangura abanyagihugu. Perezida Edgar Lungu wa Zambia ari ku butegetsi kuva mu 2015, asanzwe anebagurwa n'amakungu kubwo kuzivya abatavuga rumwe nawe no kurondera gutsimbatara ku butegetsi mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ayandi yimirije mu mwaka wa 2021. Ubushikiranganji bw'Ufaransa bujejwe kuvuna abansi bwashikirije ko bwagavye igitero cya mbere hakoreshejwe indege zo mu bwoko bwa drone gihitana intagondwa z'abayisilamu hagati mu gihugu cya Mali mu mpera z'indwi iheze. Ubufaransa buhambije ibindi bihugu bike bikoresha izo ndege za drone mu bitero bya gisirikare, harimo na Leta Zunze za Amerika. Ubwo bushikiranganji bwashikirije ejo ku munsi wa mbere kw'ico gitero cy'indege cyabaye ku munsi wa gatanu kwa gatandatu, igihe perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yari karagendera igihugu kibanyi cya Côte d'Ivoire, aho Ufaransa busanzwe bufise ikambi ya gisirikare. Sentare muri Arabia Saudite yaraciriye urwo gufa abantu batanu, abandi batatu bacirirwa umunyororo. Bagirizwa ubwicanyi bwo mu mwaka uheze bwakorewe umumenyeshamakuru Jamal Khashoggi kuri konsira ya Istanbul muri Turukiya. Igihugu cya Turukiya kibicishije ku bushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu cyari yamirije ingingo ya sentare mu kuvuga ko iri kure n'ubutungane. Igihugu cya Arabia Saudite ubwa mbere cyari cyarahakanye kubwo bwicanyi bwabaye, mu nyuma kirabwemera ko bwakozwe n'abataye umurongo. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu kwezi kwa gatandatu ryarasohoye raporo yagiriza umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman kuba bwegekwa kuri we. Ikigo cya Amerika nacyo kijejwe iperereza CIA nacyo nyine cyashikirije ko uwo muhungu w'umwami ari we yegetswe ko ubwo bwicanyi. Leta z'Ubumwe za Amerika yaremeje raporo nshasha yavuye ku bategetsi ba Irani batashizwe ahagaragara, ivuga ko abantu bashika 1,500 bishwe n'abajejwe umutekano mu myerekano yamiriza leta yabaye mu kwezi guheze. Muri iyo raporo yashizwe ahagaragara cyo ku munsi wa mbere, itorokanzo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters cyashikirije ko ryaronse ibyo bitigiri ku bategetsi batatu bo mu bushikiranganji bwa Irani bujejwe umutekano. Ibitigiri bishikirijwe na Reuters birenze kure ibyatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa muntu Amnesty International. Umukuru w'intwara miheto mu gihugu cya Algeria, Lieutenant General Ahmed Gaid Salah, yagize uruhara ruhambaye mu ikurwa ku butegetsi rya Perezida Abdelaziz Bouteflika, yaritavye umuremyi ejo ku munsi wa mbere. Urupfu rw'uwo musirikare yari afise imyaka 79 y'amavuka rwashitse mu gihe mu gihugu cya Algeria hashize iminsi haba imyerekano itavana ko mu gusaba ko abategetsi b'ico gihugu batanga imihoho maze n'abasirikare bakagabanya uruhara ku byerekeye politike muri ico gihugu. Urupfu rwa Gaid Salah rushobora kutagira ingaruka nini mu by'ubutunzi muri ico gihugu hamwe na politike ya Algeria, ariko igiteye amakenga nuko muri iki gihe hari abasirikare benshi bakomeye muri ico gihugu.
Murumva radijwe rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Arakoze mugenzi wacu arize bigira imana kuri amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukanya turakomereza ku bindi biganiro twabateguriye. Duhere mu Burundi. Leta y'u Burundi iramagana icyemezo Amerika yafatiye icyo gihugu ikabikomeje kukigumishaho gishingiye ku bihe bitoroshye by'umutekano cyafashwe mu 2015. Uburundi buvuga ko icyo cyemezo gitangaje kandi ko kitumvikana. Mu kiganiro yarahaye abanyamakuru, umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntahorwamiye yasobanuye ko kuba Amerika yaravuze ko u Burundi bubangamiye umutekano n'imigenderanire yabwo n'amahanga bidasobanutse. Leta ya Amerika yarabivuze hagati mu kwezi kwa 11 ibicishije mu ibaruwa ibiro bya Perezida Donald Trump byoherereje Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika. Muri iyo baruwa, Perezidansi ya Amerika yavuze ko icyemezo cyo mu bihe bigoye by'umutekano muke yafashe ku Burundi kuva mu 2015 kigumyeho bitewe n'uko ubwicanyi n'ayandi mabi akorerwa abanyagihugu, guta mu mvuto abantu n'abandi, amagambo abiburwango, kutihanganirana mu bya politiki, Amerika yemeza ko ibyo bitarahinduka mu Burundi. Mu itangazo Prosper Ntahorwamiye yaraye asomye, yasabye Perezida wa Amerika kwisuzuma neza akisubiraho ko byatanze muri iyo baruwa ye mu kwezi kwa 11.
U Burundi ntibubangamiye na gato umutekano mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imigenderanire yacu n'ibindi bihugu cyangwa amahoro mu karere, nk'uko iryo tangazo ribivuga rifatiye ku migumuko yabaye igeragezwa ryo gutembagaza inzego zatowe n'abenegihugu n'ingene u Burundi bwagiye burasotorwa kuva mu mwaka w'2015. Leta y'u Burundi yashaka guhumuriza umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, leta yiwe n'abenegihugu ba Amerika bose, ibamenyesha ko Burundi ari igihugu cipfuza amahoro n'umutekano kandi kirajwe ishinga no gutsimbataza mu gihugu hagati no hanze y'imbibe zacu, nk'uko bigaragarira mu twigoro no kwitanga ku Burundi mu kugwanya iterabwoba. Umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika arazi neza kuruta abandi ko ingabo z'u Burundi ziri mu gihugu cya Somalia no muri Repubulika ya Centrafrica zitagiye kugwanira canke gukingira inyungu z'u Burundi, ahubwo imbere ya byose ziri gukingira inyungu z'amakungu muri rusangi atanke kane za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo. Twisunze ibyo twashikirije, leta y'u Burundi saba ahubwo umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurimbura neza ahagaze kuvyerekeye u Burundi, bikenewe ahagarike ibyo yashikirije binagoye gutahura.
Umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntahorwamiye.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Tugena no mu Rwanda amisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare mu Rwanda isaba abanyarwanda bari mu mashyamba y'igihugu gituranye cya Kongo gutahuka ku mahoro batarindiriye ko amasasu avuga. Ni nyuma yaho abanyarwanda barenga 1400 kwa gatandatu w'iki cyumweru cyashize bacyuwe n'igisirikare cya Kongo kikabashyikiriza leta y'u Rwanda. Mugenzi wacu Temistokere Mutijima akomeza inkuru.
Nahagana mu masaha 10 zishyira saa 11 z'umugoroba wo kuri iki cyumweru mu nkambi ya Nyarushishi iherereye mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda abanyarwanda batahutse barajya gufata bimwe mu bikoresho by'isuku by'ibanze ibiryamirwa imyambaro ndetse n'inkweto zo mu bwoko bwa bodaboda abandi nabo ku ruhande bamwe bicaye abandi baryamye aho mu kibuga bategereje ko bagerwaho abo nabatahutse kuri wa gatandatu bose hamwe barasaga 1400 umubare munini nk'uko inzego z'ubutegetsi zibitangaza bagizwe n'abana basaga 1,100 benshi muri aba ubutegetsi buravuga ko ari aba barimo na 291 baheruka gutahukanwa mu Rwanda bavanwa aho muri Kivu y'Epfo Madame Seraphine Mukantabana ukuriye komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare yabwiye ijwi rya Amerika ko mu byibanze barimo gukorerwa mu nkambi y'agateganyo harimo n'ubuvuzi kuko hari umubare munini w'abaje barwaye
nk'ejo ngira ngo hasuzumwe abantu barenze 200 bigaragara ko barwaye ari indwara z'imiswi ari kokorishe hari abana bakekwa ko bafite iseru abarembye bagiye mu bitaro ariko nabandi bakekwa ko baba bafite indwara zanduye ari nako bakurikirana
benshi baragaragaza intege nkeya isuku haba ku mubiri no ku myambaro urabona ko nayo ari nke kubiboneka ku maso kandi bamwe mu bana baragaragaraho ibimenyetso by'indwara ziterwa n'ibura ry'imirire iboneye intandaro y'ibyo baravuga ko ari ubuzima bari babayemo mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Epfo
aho twabaga siko ndabanashiraga ku munwa ko twari dutunzwe no kuburara natwe kugira ngo twabibonaga tuba twarabiryaga none si ko twabwirirwaga tukaburara tukongera tukabwirirwa tukaburara batwimye ibiryo ngo turi abanyarwanda
ubuzima bwo tubayeho nyine ko ari ubw'ishyamba n'intambara duhora twirukanka nta bundi buzima nabyo
impamvu ku cyatumye baguma mu mashyamba ya Kongo ziratandukanye ariko zirahurira ku isura itari nziza bari bafite ku Rwanda
nageze muri Kongo nshakiramo umugabo bituma iyo sensibilisation y'uwo mugabo sinari gutangwa musike aho apfiriye mbona hashoboye gucyura abo bana mu muryango utanze ariko noneho ntambarira ducyuye
ko atubwira ngo mu Rwanda ni habi nawo hagera se tukibera mu mashyamba nahabonye ari heza rwose ahubwo ko babivuze nabonye ari ukubeshya
twagezeyo abenshi tujya tugerayo nyine tugahinga tukarya tukumva nda kibazo dufite nuko rero tubayo guco tukugeza igihe nyine baze kudushikira biba guco
aba bavuga ko ibitero by'ingabo za leta ya Kongo FRDC byabatatanyije ku buryo nubwo bo bishimira ko bashyitsa aha mu Rwanda batazaho bamwe mu bagize imiryango yabo baherereye nyuma yo kurorongotanira mu mashyamba ya Kongo impungenge nyinshi zikaba ku bari basanzwe ari abanyekongo kavukire bakaza gushakana n'abanyarwanda ubu batakiri kumwe bakibaza aho bazerekeza umunsi bavuye aho Inyarushishi
umutware n'undi mwana barabuze intambara moya rero ukaga umwaka ugakanyurize n'undi ze guca
kavukire yange ndi umukongomani wuzuye niko nabashakiye ari mu pori ni ariyaza cyambere cy'uwabo si imazi ubu ndi kupfa kugenda utya usibye ko yambwiye ngo iwabo
ni igitarama ho nyamabuye zashogwe serire nyamaganda niko yambiye kose
nyende umukongomani wikatanga nje nashatse mu nyarwanda iwabo ni hano ibutare nuko twaje tubonye hano
none se uzi iwo muryango w'umutware wawe kuburyo uzagerayo bakaba bakwakira
sinabazi cyokora hari mu bofu wanje n'abamufashe ari muno niwe uzi wabo w'umutware wanje
ubuyobozi bwa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe bahoze mu gisirikare yariko igasaba abo bose bakiri mu mashyamba gutahuka hatagombye kongera kuvuga andi masasu
nagira ngo rero nsabe bagenzi bacu abanyarwanda bari muri Kongo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagihari bagifite umutu ukomeye wo kuvuga ngo bararwana baragira gute Kongo ntabwo ari igihugu cyabo igihugu cyabo ni u Rwanda nabasabaga yuko bashyira intwaro hasi ntacyo barwanira na gitoya bagashorera aho bafite ngo ndabwira abo bakomanda bagataha mu mahoro amasasi atagombye kuvuga
kugeza uburetsa bigihumbi 471 bacyuwe kuri uyu wa gatandatu aha mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi ubutegetsi buvuga ko harimo abandi barenga 430 baherukaga gucyurwa n'ishami rya Roni rishinzwe impunzi HCR bose hamwe bakaba bashyika 1900 inzego z'ubutegetsi zikavuga kandi ko 291 bigitsina gabo batahukanywe mbere yaba bo bari mu kigo cya komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare cya muto bo mu majyaruguru y'u Rwanda Temistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1202444991931 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radijwi ya Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Perezida Donald Trump abaye umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa gatatu mu mateka yacyo abadepite bashyizeho ikirego ku mugaragaro impeachment mu cyongereza. Aregwa gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko. Abandi babiri barezwe n'umutwe w'abadepite mbere ye ni Andrew Johnson na Bill Clinton. Thomas Kamirindi akomeza inkuru.
Andrew Johnson yabaye president wa 17 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yategetse kuva mu 1865 kugera mu 1869. Ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri 1868 umutwe w'abadepite wa Congress waratoye umuhamya ibyaha birimo kwica itegeko rigenga imikorere y'umukuru w'igihugu Tenure of Office Act byamubuzaga kwirukana ku mirimo yabo abakozi bakuru ba leta baba barashyizweho binyuze muri Sena no gusuzugura inteko ishinga amategeko. Sena yakiriye ibirego itangira urubanza ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 3 1868. Abadepite batatu George Boutwell, Benjamin Butler na Thaddeus Stevens nibo bari bahagarariye umutwe w'abadepite muri Sena nk'abashinjacyaha. Naho ababuraniye Perezida Johnson n'abanyamategeko William Everts, Benjamin Curtis na Henry Stanbury. Urukiko Sena rwari ruyobowe na Perezida wa gatandatu w'urukiko rw'ikirenga Salmon Chase. Uru rubanza rwamaze hafi amezi atatu. Abasenateri 35 batoye ko nta cyaha Andrew Johnson yakoze. Naho 19 bemeza ko ahamwa n'ibyaha. Hari hakenewe amajwi 2/3 by'abasenateri, ni ukuvuga 36 bamuhamya ibyaha kugira ngo ahite ava ku butegetsi. Nuko rero Perezida Andrew Johnson yarusimbutse habuze ijwi rimwe rukumbi gusa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa kabiri warezwe n'umutwe w'abadepite muri Sena ni Bill Clinton, Perezida wa 42 wategetse kuva mu 1993 kugera mu 2001. Inteko rusange y'umutwe w'abadepite yatoye ibirego bibiri ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 12 mu 1998. Bill Clinton yarezwe kubeshya ubucamanza hejuru y'indahiro yo kuvugisha ukuri no gutambamira ubutabera. Byose byaturutse ku makuru yabaye kimomo mu gihugu ko Perezida Clinton yagize ihabara umwana w'umukobwa wimenyerezaga akazi muri Presidence White House witwa Monica Lewinsky wari ufite imyaka 22 y'amavuko. Urubanza rwa Bill Clinton rwatangiye muri Sena ku itariki ya 7 y'ukwa mbere 1999. Clinton yarahagarariwe n'ikigo cy'abanyamategeko cyitwa Williams and Connolly. Umutwe w'abadepite wohereje abadepite 13 kuwubera abashinjacyaha. Urukiko Sena rwari ruyobowe na perezida wa 16 w'urukiko rw'ikirenga William Rehnquist. Urubanza rwamaze iminsi 21. Ku kirego cya mbere, abasenateri 55 batoye ko nta cyaha Bill Clinton yakoze, naho 45 bemeza ko kimuhama. Ku kirego cya kabiri, abamuhamije icyaha n'abakimuhanaguyeho barangana 50-50. Bibiri bya gatatu by'abasenateri, ni ukuvuga 67, byagombaga kumwemeza icyaha byibura kimwe kugira ngo ave ku butegetsi, ntibyagezweho. Bityo Bill Clinton agumaho kugeza arangije manda ye. Radio Ijwi rya Amerika. Perezida Trump ni perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bamubanjirije bose babiri, Andrew Johnson mu 1868 na Bill Clinton mu 1999, nk'uko rero tumaze kubibona nibo bonyine barezwe n'umutwe w'abadepite muri Sena. Baraburanye, baratsinda, baguma ku butegetsi. Naho uwa gatatu wari hafi cyane kuregwa, Richard Nixon, yeguye ku itariki ya 9 ukwezi kwa 8 1977. Inteko ishinga amategeko ikimukoraho amaperereza itaragera rero ku rwego rwo gutora no kwemeza ibirego. Yamukekagaho ibyaha byo gutambamira ubutabera no gukoresha nabi ububasha bwe bw'umukuru w'igihugu.
Thomas Kamirindi arakoze.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya, namwe mugahamagara kuri guteranya 255 2 5 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Muri izi mpera z'umwaka no mu gihe cy'iminsi mikuru ya Noheli, Ijwi rya Amerika ryifatanyije namwe. Turabifuriza kugubwa neza mu banyu no mu byanyu. Tubashimira cyane kuba mwaratubaye hafi kandi muduhora hafi mu biganiro tubagezaho buri munsi. Tubashimira cyane inyunganizi, inama zanyu n'ibitekerezo byanyu bituma turushaho kubanogera. Ntacyo twabanganya. Abizihiza umunsi wa Noheli mwese rero, Noheli ibabere nziza. Ibiganiro twari twabateguriye uyu mwanya naha bihumurije arize bigira Imana niwe bagejejeho amakuru yo hirya no hino ku isi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi wadufashije kubishyira hamwe ni Facile Gebeho. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Makankusi. Mu izina ry'abagenzi banjye mwumvise muri ibiganiro n'abandi babigizemo uruhare bose ndetse n'abadufashije kubibagezaho, turabashimiye bivuye ku mutima. Mwese abo twari kumwe aho mudukurikira muri hose ku isi, tubifurije rero umunsi mwiza wa Noheli no gukomeza gusoza neza umwaka wa 2019. Tubasigiye Alain Muku mu ndirimbo Gloria, ibagwe neza mwese.
Mucho. You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.